ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga uyu munsi ku igenekerezo rya 2026 ry'uko kwezi kwa mbere, niho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD washikiriza umunyapolitika zo kwitoza amatora atekanijwe n'uyu mwaka ku giti cy'uyu mugambwe. Uyu nawe akaba ari Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru uyu mugambwe. Mu kiganiro mwisanga cy'uyu munsi twatumiye abahinga banonosoye ibibazo bya politike hamwe n'abanyamigambwe kugira ngo bagire icyo bavuze kuri uyu munyapolitike yizewe n'abanywanyi mugambwe uri kotetsi, kugira ngo higanire ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu aho amatora buca tunganirizwa. Mu kiganiro rero muri sanga cyo munsi turi kumwe na Innocent Bado, akaba ari umuhinga yanonoseye ibibazo bya politike. Mwiriwe neza Innocent.
Mwiriwe.
Murakomeye ngaho?
Ego.
Turi kumwe kandi na Ambassador Isidore Mbayahaga. Mwiriwe neza Ambassador Mbayahaga. Murakomeye?
Yego ni mure cyane.
Mu kanya kandi tuzi ko umushinga nta Isidore Rufyikiri ariko mu kanya turamuhamagara kuri telefone, twavuganye mu kanya turaza kuba tumufite nawe kuri telefone, ariko mu kurengera reka dutangwe na bashinga nta turi kumwe, reka dutangwe kuri wewe umushinga nta Mbayahaga. Itorwa ry'umushinga nta Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD mwajyakiriye gute muri ha iyihe nsiguro?
Murakoze cyane nyakubahwa Frederic kuduha ijambo. Nibaza yuko nk'uko mukibajije mu mugambwe uri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi ariwo CNDD-FDD barahejeje gukora igikorwa cyo gutora uzobaserukira mu matora y'2020 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azohiganirwa icyo kibanza. Twebwe rero nibaza yuko nk'uko mubajije ati mwabyakiriye gute, abarundi benshi batari bake babyakiriye neza, kuko umugambwe uri ku butegetsi iyo ukoze igikorwa nk'icyo ndata ibibazo bibayemo, imitima y'abarundi benshi iraheza ikagubwa neza, kuko muraze yuko iyo umugambwe uri ku butegetsi ugeze ibibazo burya saba uri murimo gusa baheza bakahungabana n'abandi baheza umutima wabo utagumaho uko n'ubutegetsi bwose babuhungabanye. Hanyuma rero twebwe ku ruhande rwacu imbere ya byose mbere twagomba tukeze abagumya bahanga b'umugambwe CNDD-FDD ubu bagiye gukora igikorwa twovuga yuko biteye iteka kandi bariteye n'umugambwe wabo. Icya kabiri, abantu benshi bariko baravuga kandi bose bashobora guhuriza ko benshi ni uko mu by'ukuri abarundi benshi bakeje cyane cyane nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, kuko ahejeje gukora igikorwa gikomeye cyane mu by'ukuri aremeje abarundi, aremeje akarere, aremeje amakungu, ndetse aremeje abasi n'abakunzi ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo, kuko atihindukije mu ijambo nk'uko yari yabivuze mu kwezi kwa gatandatu 2018. Yari yavuze yuko muri aya matora y'2020 atazoheza ngo asubire kwitoza, muraze ko hakwikira imvugo nyinshi cyane ariko mugabo murabona yuko mu gacere kiwe yagumyemo ijambo yashikirije yaje akayishyira mu ngiro kandi twagomba no gushimira cyane tunakeze umukunyabanga yagiye gushyirwa imbere Evariste ndayishimiye mu by'ukuri abarundi benshi wadaye Bujumbura n'amabarabara ava igitega mu nzira ziri ngaha urenganye igisagara abantu benshi murabona yuko ari mu mabarabara hano hari umunezero mwinshi abantu benshi barakubanga bikaze yuko ikiva hari ya muri bigere kuko barimo urabona ko abantu baragiye amaso rero abantu baranezerewe cyane urabona yuko kuba batangaje ko batuye mugumya bangaye ndayishimiye abantu bariko baranezerwa baramurindiriye mu mabarabara bigaragaza neza yuko rero amatora yagenze neza
murakoze reka duhe n'ijambo ndabona mushya ntahe Isidore Rusikiri ashitse ngaha nk'uko twabivuze Isidore Rusikiri arongoye muhari Morena akaba ari mu mouvement républicain pour la renaissance de la nation mwiyoneza mushya ntahe Rusikiri
mwiyoneza mushya ntahe Frederic
murahamura kome namwe
ego n'amahoro namwe nizeye ko mukomeye
ego ni haba hari ufite radio yuguruye yo gerageza akayugara cyangwa akayibuza buhoro kugira ngo dushobore kumvikana ndumva ko harimo echo reka namwe tubabaze ikibazo twabaje ambassadeur Isidore Mbayihaga itorwa rya General Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru umugambwe w'ubutegetsi CNDD-FDD mwebwe mwajyakiriye gute muri ha isigonde
twebwe twaryakiriye neza ni byiza nziza kuri we nziza ku mugambe wundi nziza kuri kuziza inkuru nziza yari yarebye yuko atazaba kuyitoza icyo jambo yavuze arishitiye hasigaye ibikurikira twebwe twivuga nari nayishimiye nziza kuri abasangiye umuganga wizeye keje natera imbere
Moshe ntahe Rusikiri mwokwegera telefone mukavuga cyane rwose ko tumva nabi umurongo ntumeze neza cyane mwokwegera telefone
sinzi ko ubu munyumva kurusha sindabizi nawe ndaniza ngaha
ubu ni byiza cyane rwose
ubu uranyumva
yego ubu turakumva neza ndabona ko murashimye rero oya ntacu ndabona ko mwashimye rero ko umukuru w'igihugu eka tadohotse ku ijambo eka yemereye abanyagihugu ikintu none musaba umushya ntahe Evariste Ndayishimiye mu gihe yubwira amahirwe agatorwa mu kwezi kwa gatanu ibintu mwifuza kwihindura ni bibi
mu gihe yubwira amahirwe agatorwa ibyo yakora nizo zose inkuru nziza atakoze nicyo kimwe naho hotorwa ubundi ibyo yakora nizo zose zananiye intwaro ya CNDD kuva itangura gutwara ikigoye naho bamutoye nicya kindi kuko aje ngo yinjire mu matora ahure n'abandi bazoza kuyitoza bavuye n'imigambo canke arabigenga mugabo ko twamye tubivuga ingorane nkuru n'ubu yashari yose ubwa mbere amatora agiye gutunganywa nkuru nziza ari bagitwara ari bari karatwara semi ni yiwe kuri constitutionnaire ni yiwe guverinema iriho ni yiwe imbonerakure ni ziwe izo zose police documentation ni yiwe ni ukuvuga ayo matora naho atari nkuru nziza yitoje utowe ni umusendede ni umuntu wiwe ayo matora tukaba dutinya yuko atazogenda neza ibintu bigumye biri uku biri urabona turavye intureka n'ubwicanyi z'2015 turavye ubwicanyi bw'inyabwoko twagiye tubona bwaje nka ziya ntureka turaze abantu barenga 400,000 bahungiye mu mahanga turaze abantu barenga 1,200,000 bishwe bapfuye ku buryo n'ubundi turavye ingorane zose ziri mu gihugu n'ubu n'abantu babandanya bishwa umudugararo ubwicanye ubwoba biri mu gihugu ndayishimiye yarabisanze biruko biri kandi ntaje kubihindura kuko byose bibazwa nkuru nziza kandi nkuru nziza ntibagitwara gushika hatowe ubundi mukuru w'igihugu
ibyo bibazo byose
ndayishimiye cyangwa ubundi
ibyo bibazo byose turabigaruka ku mukanya
ubundi niho zikiri yego ndayishimiye yaratowe ni byiza nkuko nabivuze kuri we ku giti cyiwe turamukeje ni byiza ku mugambwe wamushimye ni byiza kuri inkuru nziza yemeye gukurikiza ijambo yemeye ariko urumva ingorane igihugu gifise ziracari
zazizi
rero
izo ngorane yereka tubaziyaga n'abandi
yuko haba leta ufata kibaza canke y'agateganyo iri kuriye nk'abantu batandukanye imiryango itandukanye amashyirahamwe atandukanye bakaba batunganya amatora n'ahandi tuzoguma hahandi
ibyo bibazo byose mushyantahe
bizohinduka kimwe bishyikiri
turabiyaga n'abandi ariko nagomba mbazi n'umushyantahe inosamba nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye itorwa rya Evariste Ndayishimiye
jewe kubwanje nabyakiriye neza kandi birerekanye koko ko demokrasi iriko irasimbatara mu Burundi kuko hariho n'abandi benshi babandanya berekana ko bashaka kwiyamamaza batanga abakandida ubwo kungarutse ku mugambwe CNDD-FDD ari uramutse igihugu nibaza ko ari nkuru nziza kubona bashoboye kumvikana hanyuma abagumya banga bagato bagashyiraho umuntu aza baserukira mu matora y'umuyongo ibena
umushyirahamwe ino sabado reka duhere ijambo umuntu wa niriya gihugu ijwi rya Amerika Desire Muraho
yego
kandi kazina ni nde Desire
Mukundwa
Mukundwa murafite ikibazo murafite icyumviro
ego reka gusamanze ndamutse abo muri kumwe bari ko bafasha kuremesha ibiganiro nibaza ko bose banyumva ku murongo n'amahoro
ndarakumva n'amahoro duga ku ijambo
ego mecane hanyuma ye gusa nago ndi muto mu myaka n'ibindi ariko nago mu manzi ndababaze gato imbega 1993 nibaza ko bari bahari kandi barabona ingene ibintu byari byifashe ntibabonye neza ko hageze amahinduka n'ubundi ata umuntu ayazibira mbega ko bafise amakenga ko ibyo byose bagira ko amakenga babibona ndazi ko nona twa seni kubayivuga bajya bose bategekanya gutegekanya amatora n'ibindi ntibabona abari bayagize abaribo cyo nibaza ko burya bajya muri seni bahari bo barafite ibyo bakora n'ibindi mugabo nkamwe imigambwe izoja muri aya matora biba yitunganije neza kabwa tutureka tutunganye igeze tuza kugenda mu gihugu wagute bavuga bati turafite abantu bagoje kuri tele kuvuga tuti ibi byose tubona byagenze uko byagenze kuri cyo nibaza ko nimba abarundi bose babona ko hari ibyo ubukeneye guhinduka ntabwo ibyo byo batera cyangwa bumve ngo havuye uhajya uriya nacyo byokonona uretse gusa ko wavuga tuti ngo zofata no kuraba ko kuko umunyagihugu wewe warafite intumbero yo kuzovuga tuti ndafite aho ngomba gushyira kuri ibi mbona kutaye kuri iyi nibaza ko rero ngaho ibyo bonye ata bintu bibiri byo haba bituvuna ko umutima no gutera ubwo bahama kandi nimba umukuru w'igihugu yafashe iyo ngingo hama nkuko yifashe akayishyira mu ngiro bwa mbere ni intsinzi kuri we kuko gusezerana ushyitse ariko bibiri ivuga ngo tumubure icyo usezerana amabaruwa nabo bavuze bati umugabo yinukiza amukirago niyinukiza mu ijambo byagenze uko rero nabyo reka tubishime ahantu igikurikira turindire ko by'ukuri ibyo byavuye muri iryo kanya kaminuza bizovamwo ikintu cyiza kalendriye y'amatora iravuga yuko 25 z'ukwa kabiri bishatse z'ukwa gatatu hatabaho gudepoza amadosi byo tubabaza nk'igihe ibyo byavuye muri iryo kanya kaminuza byavuye bihinduka bikavamo ibindi yego nibaza ko rero ko abo nibyo batera amakenga cyo ndazi ko indwara zaciyeho zose kuva mu 3 na bakora indwara ya cami gusa mu 3 habayeho indwara ya demokarasi ibyahindutse byarahindutse kandi gushika ubu bajya batuye mu 3 na 5 n'8 batora kwikukira bagatora gukuraho ibindi bintu byari bihari n'ahandi n'ahandi
yego
nako uno musashaka
bahari
warambe nibazo bihari
reka tushikize abashyira tukumwe ico kibazo cy'amakenga mushikije mukaba muvuga ko imigambi mu gihe yo kwitunganya neza ata muntu yogira amazinda reka tugaruke kuri kumushana Isidore sikirinwe yabuze cyane cyane kubyerekeye leta yifata kibanza ico cyimubiro cha Desire Mukundwa avuga ko mu gihe imigambi yo kwitunganya neza ije dosi bitokenerwa vuye ma leta yifata kibanza imigambi kwiye kuja mu matora igahiganwa mu kivuga kwiki mu kanya gato Isidore usiki
imigambi yitunganije neza akayihurenganzira igahiganwa atabwoba atamudugararo isohovamo abarundi bo vyemera mugabo izo navuze ne nubwoba nubu abantu bagifise na jewe ndimwo kubera yuko abantu bakoze ubwicanyi mu gihugu mu 2015 bakiri mu gihugu biganje abandi bica abandi babazizi bya politike canke iby'ubwoko bari ngaho cyane cyane abo bantu bitwa imbonerakure n'abandi bitwaje ibigwanisho mu gihugu bagabirije gukora nabi twumva mu byo bavuga twumva mu byo baririmba niba bateye ubwoba mu gihugu igira kabiri niyo seni nta muntu yo yizera kubera uburyo yashizweho ariko biramutse bishyitse abo bose bigashyika yuko izo mbonerakure zishirirwanisho hasi amahoro tukabona mu gihugu ko amahoro ari mu gihugu umutekano uriho biraboneka nta wurinda kubiririmba ko nawurinda kubivuga
hanyuma
iyo seni igakora neza iyo migambwe mugani wanyu ikitunganya igashaba observateri bayo kandi ntibakomakomwe bakidegenza bagatanga raporo zabo neza mu muco abotogwa
yaba
umusendezi cyangwa uwundi w'undi mugambwe abarundi bagatekana nico bose bariko barizera
reka na ambasaderi Isidore mbaye hagagira icyo avuze ku byashikirijwe na Desire Mukundwa reka nayo makenga muvuze cyane cyane imbonerakure hamwe na seni mwibaza ko bidashaka gutunganya amatora neza
murakoze cyane nagomba nimukunganira ntuzeje Desire yavuze yagombye mu bisanzwe gusa n'uwibutsa Mete Isidore amubwira yuko seni atari icyo kibazo ndetse yanamwibukije ati mu 1993 seni yariho yari yashyizweho na Buyoya kuko niwe watwara leta kandi murazi yuko nawe abo bahiganwa bamuvuga nk'uko ariko avuga mu bandi atariko mugabo nticyabujije Frodebo yuko itsinda rero yashatse kuvuga ati ijambo sirya seni nijya bene gihugu nibo bazoca urubanza ishyirwa ndamushyigikiye nibyo hanyuma ikintu ugaruka ko Maitre Isidore nyine ariko aravuga ni ikintu cyerekeye ngo leta y'agateganyo cyangwa leta afata kibanza yuko ariyo yobaho kugira ngo icishiraho iyo seni hanyuma yongere itegura amatora nyakubahwa Frederic nibaza yuko ikintu cya leta yifata kibanza nibaza ko itoja kudutwara umwanya muremure kuko mu bisanzwe ntigishoboka nawe nari kabivugaze ko bidakunda ibyo ntibikunda kuko murabona ikiringo gisigaye umukuru w'igihugu ahari n'amezi makeya ibyo rero nibaza yuko bidakunda kuko muribuka yuko mu bisanzwe umukuru w'igihugu yarateye akamo cyane abanyepolitike bari hanze aravuga ati nibatahuke baze bakorere imigambwe yabo abadakurikirana n'ubutungane baze bafatikane n'abandi kujya mu matora icyo rero nibaza yuko atawo habacita yuko rero hariho ugomba gutunganya amatora mu kinyegero cyangwa mu gifuri umuco ukwiye n'umwanya ukwiye abantu nibaze ko barabuhawe mugabo izo n'imvugo za politike zibaze ariko ziravugwa n'abantu cyane cyane baba bagomba kuba baratangiriza kugira ngo bazoronke ibyitwazo byo kuvuga yuko ibyavuye mu matora abarundi batovizera
ikibazo cy'amakenga imbonerakure
nibyo nagomba kuvuga kuko yavuze seni avuga kuri konsiyoneri avuga na leta ko n'imbonerakure icyo nibaza yuko ikibazo cy'imbonerakure ndamaze kugishikiriza n'abandi baramaze kukivuga nibaza yuko ikibazo cy'imbonerakure n'ururirimbo rushaje abantu batoza baritwaza kuko imbonera kure turazibona ngaha turabana turakorana ni nabantu n'izina ryahawe urwaruka ruri umugambwe runaka nkuko no muri Morena nibaza urwaruka afite ashobora kuronka izina ryabo icyo cyose kibazo kihari mugabo nibaza yuko imbonera kure avuga ngo ziragabirije yuko zotuba amatora ntibikunda ntabyo tubona nta bimenyetso tubona ngaha twe turi mu gihugu kuko aho ubona bari gusanga ari na benshi mu isanzwe usanga barize yuko amajwi afise akwiye yuko ngo zose ni nziza nkuko nama ndabivuza arashobora kuba imwe cyanke zibiri cyanke akagwi kaduka kagakora ibyaha runaka ibyo byaha rero ntibikwiye guca byitirirwa abantu imiliyoni zitatu cyanke zine n'ibyaha byakozwe n'abakozi b'ikibi bitwa banaka amazina y'umuburanga muntu bwaho icyo nibaza yuko kitogaruka kugira ngo kize kirasamaza abantu nagomba no gusoza kuko yavuga ati twihweje abishwe muri 2015 tukihweza abahunze agati y'akazi na muntu kabaye ukoye yakuba Federic mwemo twigisha tuzo turavugana ukuri iyo abantu bariko bavuga ibyabaye muga ntibigera bavuga abantu ni bande bafashe urwaruka rw'abanyeshuri urwaruka furasa kuko abo bantu ufashe umwana atazi ikintu na kimwe kandi ugafata umwana w'abandi rwawe wamuhaye biza wamaze kumushika n'imushikana ugaca usiga ugomoye abana b'abantu ukabahenda kugira bagaburira umuceri kugira ngo bagire amabariyeri mu ibarabara amazire morute muri wa muceri ugateka isafuriya y'ibiro bitanu bacuteka n'ibiro bitatu by'urumuzi nyakubaha Frederic urabye amavuriro ari abantu bagwaye mu mutwe ngaha yuzuye ruyagwaruka none wombwira ko ziruyagwaruka wagaburiwe na sende desidente wagaburiwe na nkuru nziza
ayo makuru y'urumogi
n'abagomba yuko tubivuga reka tuvuga n'ukuri abantu igihute kimeneke mugabo cy'abantu bakeneye
ibyo bibazo ndabona natubigira kwa ko
kandi amaro nta handa zova nuko abantu bareka amato sinka zo baciye amabere no mu 2027 amatora yonda byaho mugabo abantu bareke dusinzire byame dukore dusinzire abana bige hanyuma iterambere ry'imbere mugabo ndugo tubyura utuntu
ego meka natubigira dekana numushera hino samado na wenyene agicavuze kujashikirijwe na Desire Mukundwa umunyu wa nyuje ya Amerika mukanye gashana bakana akanya kihuta cyane
eh ni baza ko amatora nibaza ko Burundi bwamaze kunjira mu demokrasi ikwe ntama ibyo amajambo nibaza ko amajambo amaze gufaza igikuru nuko abarundi nuko abanyamigambwe bamaze iminsi bicarana bakaraba inyene bagira fede gutubwira amatora zogene neza cyangwa kwifuza nuko gusa abarundi bo kwitabira amatora nkuko mugambwe CNDD heje gutanga umukanda wabo n'abandi bafite abakandira batangi hama tuje mu ihiganwa uzotsinda azoramutse Burundi abaramutse Burundi ku barundi bose azotwarira abarundi bose hanyuma ibyo bintu by'abanyapolitiki bamwe bamwe bagifite mu mitwe bashaka kuza barazana amazina nkuko metre nkuko ambasaderi Isidore yavuze tumenyereye ibyo by'imbonera kure z'ibiki aya n'amasanso mugani wiwe yamaze kurengana abarundi ahubwo bakwiye kwitoza ku bwinshi bakwiye kuzana bakanda benshi amahigano bakazana imigambi ateza guha abenegihugu bakabatora ora bakwikiza imigambi hanyuma nkuko ikiganiro mu bavuze ko cyari kijyanye n'ibyo byo gutora mu dosere cyo mu kambo cyanze kugeza mu matora twemirije igikuru nashaka ku cyane nkuko meta yivuze gushima nashaka kubanza gushimira nyine cyubahiro mukuru w'igihugu kubona yashoboye gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje akereka abarundi amakungu ko yanagendera amategeko naho abantu bamwe bashaka kuza bazana icyo no kwita
ndabona kanya kariko karihuta cyane rwose mushiya ntahe ino samba noreka duhe ijambo uwundi munywanyi Laurent muraho Laurent
yego ndabumva
muri hega Laurent
ndi mu nkambi Mahama mu Rwanda kabisa mu nkambi y'Abarundi iri mu Rwanda mu Mahama
kandi kazi na kawe ninde
niyo nizeye Rora
niyo nizeye duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ngewe rero ikintu cya mbere na mbere ndashimye kabisa uwo muntu Evariste nashimye batoyemo muganga CNDD ariko ndasaba yuko twe natwe tuba turi mu buhungiro cyangwa mu mwami natwe tuba tuzi ibiraho mu Burundi ko byahagaze niko bimeze nasaba yuko kabisa amatora agiye kwimiriza bamutoye cyangwa bagatora n'abandi bantu mu yindi migambwe bazashira ikintu cy'ambere kutaki mu nzi nico cy'ambere kabisa baka ico cyo kintu cyo kutaki mu nzi yaje kize imbere bakadutaza bakatai wacu za gukora iwacu ko umugusi uko turi gukora ibintu hanze igihugu na kari wacu cyo guteza imbere igihugu cyatari cyacu ugoro cyasa yuko tukai wacu tugatubateza imbere imbere cyacu twagiye kitwagikorera uko n'umuntu imbaraga z'imbaraga ziri gudukirana turi gusaza bamwe ari gusaza ari wahuza ari umwana ari gukora gusaza tugasaka tukatayi wacu tugakemura ibibazo biri mu Burundi wacu kabisa tukubaka igihugu cyacu nibyo ndigushaka nibyo ndigusaba ubu tuzayobora wese yaba ari uwo ngo basende defidete cyangwa n'ubundi muntu aza muri icyo gihugu cy'u Burundi agatashya impunzi nicyo ndikubona ndikwifuza cyane nicyo kiri imbere ku mutima wanjye.
Murakoze Laurent Niyonizeye akamo Laurent Niyonizeye ateye mushana Innocent bano mukavuga kwiki
kuri iryo jambo avuze ni jambo rikomeye cyane kandi ako kamateye nibaza ko umuntu wagatera n'izindi mpunzi ziri hanze zigatahuka mu gihugu hanyuma abategetsi nk'uko bamwe bivuga biraza yuko ataburyajya burimwo abarundi nibatahuka bakuje gusaba ntaho ndazobakira igihugu atari kunyura baza kutubaka ibyo bintu asikirije rero niyumva amahoro mu mutima hanyuma yizere ko u Burundi ameze neza nizere by'abantu baguma bavuga ahubwo n'ibyashoboka araba kubitire mu Burundi araba inyene hameze hanyuma aho mbwire n'abandi batabuke mu gihugu baze kubaka igihugu cyabo nta handi hantu bazoronka ubukirira atari mu gihugu cyabo bibaruse ni nacyo gituma n'abategetsi bazotorwa basasa natwe nyene turi hanze dushatse basasa ati yageza murabe abantu bose bahonde inyene boza kubaka igihugu cyabo abantu babahenda bababwiye ati mugume hanze nibaza ko ariko babicira ubuzima bwabo ahubwo igikuru nuko abarundi bose bari hanze bashaka gutaha bakaza kubaka igihugu cyabo.
Maître
icyo dusaba nuko ibishoboka byose byakorwa mu Burundi kugira babatahuke neza atamita imisimba bongera basubire mu ngo zabo.
Maître Ivide aussi kiri kama Laurent Niyonizeye ari mu kampi mahama mu Rwanda mu kavuga kwiki
nakamo kuvikana umuntu wese wakunda mahoro umuntu wese yifuza cyane cyane umuntu arimo abantu bari mu buhungiro yifuza gutaha bagataha mu gihugu gitekanye mu gihugu kirimo amahoro nta bindi navuga nanjye ndamushyigikiye kuko nanje naje we ndahanze hanyuma icyo navuga kongeraho kigufi gusa ni uko muri izo abo twari ko turaganira bavuze yewe izo navuze sinabivuze ngo duharire cyangwa ngo duterane amajambo kuko izo tuvuga zerekeye igihugu n'intwaro n'ibintu umuntu niyo iyo wagize amajambo turaba umuntu n'abantu ibiriko birakorwa ntituraba iby'amajambo turiko turavuga yewe ndashobora kuvuga amajambo yose shatse uwo ndakavuga yashatse mugabo mubyerekeye umutekano amahoro mu gihugu ibikorwa mu gihugu ibyo ntibivugwa mu majambo ntibikwiye ko umuntu avuga amajambo gusa ngo hari amahoro atayariho ngo ni nk'uko uva n'undi uriyagwa itari iragwa ni ukuvuga rero imbeho jewe nabo turi kumwe turi turaganira rero twese dukeneye amahoro mugabo umwe wese akamenya ko aronka amahoro uwundi ayafise
byiza
nizo navuga kuvuga ntituje ngaho bamwe ngo tugire propaganda y'iki cyangwa ikiriya jewe sindiko ndiyitoza ariko jewe nshaka amahoro y'abarundi bose baba bari hanze n'abari hagati mu gihugu hanyuma amatora agende neza uzotorwa atogwe mu buryo bwiza umutekano kuri bose hamuni bo amahoro n'umutekano tuje nkaho tugira amapropaganda ikwiyeza siko ndiyeza jewe ashobora ndiko ndasaba yuho umutekano
ambasaderi Mbayihaga kugira ngo impunzi zitahuke mu Burundi impunzi z'abarundi cyane cyane zahungiye mu bihugu bibanye nk'uko Laurent Niyonizeye abivuze ikintu cyo gukorwa kugira ngo izo mpunzi zose aho ziri zumve ko zoba zitekanewe zitahutse ikintu mwose aba bategetsi u Burundi muri iki gihe eka n'abazofata ubutegetsi mu mezi ari imbere nibi.
Murakoze cyane ibaza ko ntaja kure cyane y'ibyo bagenzaje basivuze ko ibyo Laurent Niyonizeye yashikirije ari imahama mu Rwanda urumva ko ari icyumviro cyiza cyane kandi n'igisabo cyiza yasabye abategetsi mugabo nibaza yuko atari gishasha kuko leta y'u Burundi murazi yuko imaze igihe kirekire ikiyatera kamo abantu bagomba guhunguka yuko botahuka ndetse niba ntihenze ndazi yuko menga ubushikiranganzi bw'intwari hagati mu gihugu baragerageje kurondera n'imiduga ishobora kunguruza impunzi bishatse aho bashobora gushika bakabazana bakabashikana mu mihana yabo ku buryo mbere nibaza yuko leta y'u Burundi yaravuze yuko abantu bose bahunze ibintu byabo basize ku mitumba byocungerwa neza ntihagire umuntu ikikamukiza ngo abikoreko abamaze gutahuka rero urabona yuko babishikiramo kandi bahora bavuga bagashima yuko basanze ibintu byabo byaracungerewe umutekano rero nkagomba kuvuga yuko narora ari mahama nibaza yuko gutahuka ku bushake bwiwe ata kibazo kirimo leta y'u Burundi n'abarundi abarundi bose barigishijwe yuko abahunze bose atari babi mugabo ugeza kwahunguka bamwakira na yompi ndetse leta ikabanza ikamufasha n'ubuzima ingene butangura mu gihe agarutse rero nibaza yuko bamaze kumva kamo abategetse ko n'abarundi radio nibaza yuko bazofata ingingo zibereye kuri icyo cyifuzo cyaro
tubibutse mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza radio hijwe ya Amerika turi kumwe na Edi muraho Edi
amahoro
muri hega Edi
neza turi mu gisagara cya Bujumbura
kandi kazina ninde
Edi se bise ni zigira na batazira meone
yego tuba ku ijambo kibazo ki mbere
bere ni intererano
yego
no sawa ko umukuru w'igihugu yotogwa muri 2020 yoba ari umukuru w'igihugu watwarira bose aramira amahoro n'umutekano mu gihugu kandi akanafasha n'impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye muri Afurika ndetse n'i Buraya yifuza gutaha kugira dushikire mu byabo no mu babo kubera hari impunzi nyinshi zimwe nko mu gihugu cy'u Rwanda mahama iyo benshi batahutse bamwe bamanza kubashikiza ahantu bakababaza iyo bahura muga tukabona ko abahunze bava muri Tanzania bobo baza neza tugasaba ko nabo bahunguka bava mu Rwanda boza bakabafata nk'abarundi bene wacu
murakoze Edi nyuma y'umukwezi kwa gatanu yo asaba yuko yotwarira abarundi bose ikintu umwe bimusaba umunyapolitike azotsinda amatora ku giti cy'umukuru w'igihugu ni nk'ibihe ibintu umuntu ayoshira imbere n'ibi
nibaza ko umuntu wese mu gihugu azaba ari mu Burundi bwa mbere hanyuma agashyira neza abarundi bose nk'uko aje kubivuga nk'uko dutegereza kugenda umukuru w'igihugu atwarira bose natwarira umugambi wamutoye ntadaba wamutanze ntiyatsinze arabatwara kandi akabatwarira akabatunganiriza nibaza ko n'umukuru w'igihugu azotorwa ari mu iyo ntumbero azotunganiriza abarundi bose akazana ibintu bihumuriza abarundi bose hanyuma abarundi bakabandanya igikorwa cyo guteza imbere igihugu cyabo hanyuma no kumvikana ibyo nibyo bintu bikomeye cyane amahoro mu Burundi agasasagara hanyuma igihugu kikabanyendwa abantu bakidegenda nta kibazo na kimwe gihari nico rero nabazoza bobandanyiriza kuri aya mahoro twari tumaze kugera ko iyi ntambwe ya demokarasi ahubwo bagakomeza cyane kugira Uburundi rwandanye imbere nico no kwifuriza abategetsi basasa bazabaze gusa
Maître Isidore Rufyikiri ibintu mubona ko umunyapolitiki wese azotorwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu yoshira imbere n'ibihe ku bwanyu mu majambo make
kiwe ibintu mbona nuko nama ndabivuga nuko ubwa mbere ugarukana umutekano kuri bose gukuraho utayoboka buca n'utayoboye n'umwandi mugambwe watsinze uba wasinze ikindi nacyo ni uko kiriya kintu cyitwa impunite ni ukuvuga abantu bakoze ibyaha abaribo bose izo zose bavuga ngo 1994 n'imbere yaho abantu bakoze amakosa mabi yatumye igihugu kigera kigeze anakurikirane ashobora ubutungane bwiza bwigenga kandi bushoboye ukurikirane butunganize abarundi benshi atashobazira kiretse gusa yuko kuba bakwegewe mu mpamyi batagwika abantu bakeya igihe cyose ahantu ariko baritunganya bagakora mpamyi kandi ugasanga bakwegeye abarundi bose mu moko yose no mu ntara zose abarundi benshi bakeneye gusubira gusubira mu mahoro bagatekanirwa kandi igihe kirekire tukaranga no kanya kukwiteza imbere abatumye gucononekera iyo myaka yose intaha ikabatororokanya ikabakubitirwa mu gahanga bakigirwayo bakabigiza inyuma y'abandi kandi
bagatekanaiwacu
twagize ubutungane buke gihugu haba ku ntwaro z'imbere ya CNDD haba ku ntwaro ya CNDD izo jembo ibindi byinshi birakurikira binakurikira na byo bizohugura
yego me reka tumenye ijambo ambasaderi Isidore Mbayihaga namwe ibintu mwebwe mwusaba kuvyoshirwa ku rutonde rwa mbere n'umutegetsi azoronka amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu inyuma y'amatora ni nk'ibi
murakoze cyane no kunganira abagenzi banje ku byo nifuza ko uzogira amahirwe agashyirwa imbere n'abarundi kugira barongore nk'umukuru w'igihugu ibyo yohindura cyangwa icyo mwiteze ko mu by'ukuri nka jewe mba hano mu gihugu hariho umugenzo mwiza wari umaze igihe kitari kirekire utanguye kandi mbere utangujwe n'abarongozi kuko watangujwe na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hariho ibyigwa byitwa moralisation ni ibintu byo kugenda bigisha abanyagihugu b'ubwoko bwose intara zose bagenda babigisha inyigisho zibomagura mu bisanzwe ibihome byatandukanye abantu n'abandi ni ukuvuga ikintu cyitwa amacakubiri y'amoko muri kino gihugu cyasa n'uko byose kirafutangana mu mitima ya benshi kubera abategetsi bashyizemo umwete mwinshi bakabona yuko yariyo virusi yatumye sosiyete y'abarundi banabi ubu urabona yuko abantu bariko batahura kubana nk'abavukana nk'abarundi kwezo nyigisho umukuru w'igihugu yaragize iminsi ariko aratanga twe tukibaza rero yuko n'uwo mukorera mu ngata yoheza akabona ko icyo kintu ari urushinge rwariko rurategwa abarundi kandi ruriko rurakiza igihugu agaheza akabandanya akegera abarundi akababwira yuko ataco dupfa ubeze cyo dupfana icya kabiri ni ikintu cyerekere yuko kiva muri izo nyigisho nyeza zimeze zitangwa ni ikintu cyo kubwira abarundi umuco wo gufashanya umuco wo kurabana mu mahigwe no mu magogwa nyakubahwa Frederic urabona muri ino minsi muri kano karere hariho amasanganya y'ibidukikije ari karaba ava ku myuzurira no ku bindi ubu urabona yuko abantu bose iyo hageze abagize ibyago nta uraba ngo nabo bwo kubuhe urabona ko abantu bose buhuye begeranye uduhuzu bakegeranye utwo kurya bagaheza bagashyira bene wabo n'umutima w'urukundo ibyo nta handi byari kuva yaba uburongozi bwakora nk'uko ubwaheze kera nk'uko metrovic ariko aravuga butandukanye abantu n'abandi ibyo ntibyari kuba icyo rero nibaza yuko ariko twiteze cyo kwitega yuko uwoza yoza ari umubyeyi w'abarundi bose yoza ari umubyeyi yubakira bose arongora bose agira ubutungane kuri bose ikindi ni uko yogwanya ni ikintu cyerekeye ubushomeri mu gihugu nibyo butuma abantu biyumvira nabi abantu kutagira icyo bakora rero ikigusigaye ni uko twoheza tukamusaba yuko aya mahoro n'umutekano bihari yoshika abitsimbataza gusumba kuko murabona yuko mu bisanzwe nubwo bamwe bavuga yuko mu Burundi umucanga uri kuraka mu by'ukuri abongera ntabyo bahaze cyane ubu uye uno munsi hasumba ejo umutekano hari urasumba uwahoze abarundi bararya bakaryama ugomba gukubitira mu ntara hagati y'ubugorobye mu ijoro umuntu aragenda ubudoge atangoranye tumwiteze ko amahoro n'umutekano nuko yoba umuhuza w'abarundi bose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana muri aho Ndikumana
mwaramutse gaho ku ijwi rya Amerika
mwaramutse neza muri he Ndikumana
Jende mkibu cha Tanzania, mungambi ya Nyarugusu.
Yego me. Mula kumenga ho?
Mungambi ya Nyarugusu, jisazifu sinzazo, nuwa masafi wa Rabuga, baredi kumana umu kubuga, nawani batatu wako merete, ni mungu za tunga asa huwe.
Bakoze ijo wala mwabala fatwa
abantu ngira ijo ijo bintu by'ubwicanyi ntabimegezi yashoboye gufatwa n'ubwega uyu munsi turavugana amasohoza atari karabandanya n'abajeje igipolisi cya Tanzania
yego me kutugarutse ku kiganiro naho murafite ibibazo cyangwa ivyumviro ku mutetsi araye izigiwe n'abanyamugambwe ba sende DFD kugira ngo azohiganwe ku giti cy'umugambwe mu matora yimirije
murakoze cyane kumpa umwanya wo kuvuga ku byerekeye uwo mukandida mushasha twaronse mu gihugu cyacu Burundi ibi bintu twese twabirindiranye igishyika kuva na kera manda ya gatatu yagiye barayihagira yagiye uko gushika uyu mwanya akajagari n'ubukene kugarije umunyagihugu Burundi kubura akazi byugaje umunyagihugu ari mu Burundi kutagira imigenderanire n'ibindi bihugu byugaje igihugu cy'u Burundi ntivyari kubaho iyo CNDD-FDD ku ntango ya politiki yayo ya manda ya gatatu kuko muri CNDD-FDD isanga ifite indongozi nyinshi zize kandi z'amateka imboneza zizi ibyerekeye kurongora igihugu iyo kijya gihe barekura igihugu bagahanahana uko batangwe kugira uyu munsi bakoze ikintu cyiza turabikinye cyane uko umugabo CNDD-FDD wikubise agati uyu munsi ukabutaza umukandida mushasha murakoze
murakoze Ndikumana inasamba no mu kanya gatoya cyane rwose ibishitejwe na Ndikumana arashima ko habaye gushikiriza abandi bakandida muri uyu mugambwe yavuga ko hari incabwe nyinshi duga kujyamo
ni bazayo buko ibidagiye bikurikije intumbero y'ingene umugambwe umeze ingene amategeko atunganije mu mugambwe hanyuma nibaza ko atana hamwe kuva umugambwe CNDD-FDD kuva ku butegetsi wigeze honyanga amategeko warakurikije amategeko ibyo bya icyo kibazo cya manda ntitwakigaruka kuko ni ibintu biziko birasamaza bagutse twakora ubu no kuraba amatora yimirije icyo twakwifuriza uwo mukandida yashyikirijwe n'umugambwe CNDD-FDD nuko mu gihe yotogwa abarundi bakamusha icyo yokora nuko yokorera abarundi bose hanyuma akabandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano eka agasongeri akabandanya ikivi nyine icyubahiro mukuru w'igihugu Pierre Nziza yarageze ko kuko cyari ikivi gishimishije cyane hanyuma nawe akazokoreka abarundi inyuma ya manda yiwe icyo azoba yashoboye kubagira hanyuma bishobotse ko ashobora kumwongera bakamugoma cyane hari n'abandi bakaza twinjiye mu nzira ya demokarasi nibaza ko ari uko bitaweza kugenda kandi nibaza ko umugambo CNDD-FDD ariko wateze ko bigenjeje mugabo nuko ikibabaje nuko hariho abantu bamwe abarundi bamwe batashoboye gutahura iyo ntumbero bagaca bashaka kuza barabigereranya n'ibihe twari abarundi bari babayemo hanyuma ikindi nashaka kugusaba nuko abarundi bose mu gihe umuntu iyo bashimwe mu bakandida bazaba batanzwe agashimwa kugira bashobore kurongora igihugu twabasaba ko n'abarundi bamushyigikiye hajya ushyigikiwe niho ugira n'ingufu kugira ushobore kurangura ibyo bimwe by'ingwaza barasaba mugabo nibaza ko hari abarundi bagifise akantu bavuga ati umuntu bamutanze ujya mutangiye umugambi oya bamutangiye abarundi bose nicyo gituma abarundi aho bari bose bokwishima ko bafite umurongozi ubarongoye hamwe ubarongoye bakamushyigikira kugira barabe ko imigambi afise ashobora kwishyira mu ngiro nacyo gituma rero nsabye abarundi bose inyuma y'amatora y'uyu mwaka abarundi bashyigikira abazaba bashoboye gutorwa hanyuma imigambi ibyo bifuza bakabirongora bafise abategetsi biyumvamo
yego tuyutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Hussein muraho Hussein
alo
umuratwumva Hussein
alo
ego me niwe nuje kure y'iradio kugira tukumve neza Hussein
ndabumva gusa nuko ahantu hasa nk'atapuza cyane.
Egera kure cyane gose amo.
Unagiye ku ruhande.
Yego, urafite ikibazo, urafite icyumviro. Uri hehe ubwa mbere na mbere?
Njyewe ndi muri Mozambique.
Yego.
Ariko nk'abandi umunyarwanda nyine.
Yego.
Twabonye nyine twagumye dukurikirana biriya byabaye mu Burundi ya mpinduka yabaye.
Yego.
Ariko biraboneka ko ari nziza, nibyo rwose turabyishimiye. Burya ibintu uko bi kubera ko hagiyeho undi muntu mushyashya. Alo,
ntihagiyeho umuntu mushasha yatowe kugira ngo aze ahiganwe matora.
Urya ni mushasha azasimbura perezida wari uriho.
Yego.
Ibintu birasaba kuzahinduka mu Burundi, rero ugasanga bibaye neza cyane kuruta uko byari bimeze.
Yego.
Kubwanjye niyo mpamvu numva birashimishije cyane pe.
Murakoze Usena.
Ehe
bona mwe. Mika cyo kuri mwebwe mushana he izi dora rufikiri. Bashyane batya ka mundi kumana na Usena basa na ba nezewe cyane gose yuko ika hagiye kuba ubundi mu tetsi bushasha hakaba bavuga rero ko ika ihinduka byiza cyane gose bitandukanye n'ibyari byarabaye mbere. Hari icyo mufite muvuga ku byumviro by'abashyana hayo babiri? Mukanya gatoye cyane gose.
Oya, yana ishimiye cyangwa undi wo muboni mugambwe azoja imbere y'abarundi agatsinda amatora arazoheza atunganya Burundi neza kurusha uko bumeze ubu, kuko ubu ntibumeze neza. Naho harimo bamwe bariko barasasira ariko birumvikana dukeneye yuko Burundi bugaruka amahoro. Ntabivuze yaba yari ndayishimiye azokwishimirwa n'abarundi akagirwa perezida, yaba ari uwundi ko mu wundi mugambwe cyangwa uwigenga azokwitoza akaba ari batorwa kuba perezida. Tumwifuje ko yatorwa neza akazanira amahoro abarundi. Igihambaye gusa kuko nabivuze ni uko yaba atorwa ari ndayishime cyangwa uwundi, amatora azotuma batorwa yotunganywa neza ku buryo atabandyawangura, atabwoba mu gihugu, atamudugararo, ataterabwoba, amahoro akaza neza ku mugaragaro abantu bose babibona. Ikizi kiraboneka n'ikibi kiraboneka. Nibyagenda neza twese tuba tubibona, tubikomera amashi. Nibyagenda nabi twese tuba tubibona, tubatera ibyatsi. Nuko nicyo navuga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Veno. Veno muriwe neza? Veno muratwumva? Vona ndabona telefone vona isa ni ya cyitse. Reka tugaruke kuri ambassadeur Isidore Mbayihaga na bene agiye cyavuze ko byashimishijwe na Ndikumana na Hussein. Barashima ko habonetse umutegetsi mushasha, bakavuga ko bitandukanye n'ibyigeze kuba mu myaka iheze. Tuga ku ijambo
murakoze cyane. Mpere kuri Ndikumana ari Inyarugusu. Cyambe numva nuvuga nuko twuhoza imiryango yabuze ko hari abantu bapfuye, nuko hari abagize batunga bari kwamereza nabi. Cyoye nibaza yuko twuhoza iyo miryango, kandi yavuze ati ni byiza ko twaronse umuntu azoza gukorera mu ngata warongo igihugu. Yabihurije ko n'uyu ari muri Mozambique avuze yuko hamwe atsinze amatora. Uyu mukanda batanze Evariste ndayishimiye ko biteze yuko ibintu bibandanya bihinduka mu buryo bwiza mu gihugu cy'u Burundi. Yakandi bamwe twifuza yuko ibintu bitose biri inyuma. Twifuza yuko nuko abandi babivuze abaye Evariste ndayishimiye abarundi bashimye kuko nkuko mubizi yatowe mugabo yatowe n'umugambo kugira azoje kuserukira mu mahiganwa y'ikibazo cy'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ntazoba ari wenyine, donko bazoza bose umwe bazanye ibyifuzo cyanke imigambi ayishyira imbere y'abenegihugu, hama baheze bahitemwo uwo bumvise ashikeje imigambi abenegihugu bashaka. Rero twibaza yuko ubuye ingene ikirere cy'amatora kimeze mu Burundi n'ingene ibintu byari byitunganije ngaha, bibaza yuko nk'uko uyu yabivuze yari muri Mozambique
bibaza yuko ibintu bisa neza gusumba uko byasa mu minsi yahera tukibaza yuko amatora azogenda neza iyo tubaza yuko ariwe atowe umuntu yitegereje aho yagiye arakora imirimo kuva inyuma y'ibihumbi bibiri na gatatu amasezerano y'Arusha amasezerano yo guhagarika intambara bayashyize ku mukono ntacobuza cy'uko umuntu yokwizera yuko abandanije nk'uko abarundi bamuzi bashobora gukora ibikorwa bituma abarundi bamererwa neza
gusaiyotubaza
yuko rero nariko ndavuga nti rero nta kindi twe tubona yuko abanyepolitike bose bifuza amahoro bakunda Uburundi n'Abarundi nta yindi mvugo bakwiye kuvuga uno munsi atari uko botegurira abanywanyi babo kujya mu matora nta yindi nzira n'imwe ihari ishobora kuzanira Uburundi amahoro ishobora kudasubiza inyuma igihugu mu bihe tugezemo uretse yuko tujya mu matora twese dutekanye kandi tukaba twiteguye kuzosanganya canke gushima tugashima yuzuye muri ayo matora uwatowe tugaheza tukamuyoboka twese tukamwubaha agaheza akabera umubyeyi abarundi bose hanyuma natwe tukamufata amaboko mu bikorwa by'iterambere nico mbona yuko abanyepolitiki bagerageza imvugo zijyanisha cyangwa zicanishemo abantu bakazireka inyungu zabo bakazireka bakarondera inyungu z'igihugu zimaze kuboneka umwe wese bakazoheza bakamuha ibimukwiye mugabo abarundi bishira bakizana icyo tubona yuko tukuvuga tugomba kunganira abajya bagenzi bacu babo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric muraho Eric Eric Matumba duga ku ijambo ikibazo cy'umviro mu kanya gato ndabona umwanya wihuta
ugume icyo nashaka kunganira hamwe kujyanye n'itogwa ya Evariste Ndayishimiye kugira ngo azashobore gukira abandi mu matora nirije bwa mbere mbanje gukeza hanini wasowe nange gukeza mbanje sende desibe kuba washoboye kwerekana ku mugaragaro neza n'intambwe ishimishije muri rusange abarundi bose ahanini tukaba twifuza twebwe muri rusange nk'abarundi yuko amatora asimirije yoba amatora ahanini yoba umuco ntabe mwo utunenge nk'utwagiye twibona tukiza amatora heze hama ndetse tukifuza yuko yobatoza hanini yoba akarorero hanini kubijyanye n'itunganywa iterambere rusange kubijyanye n'itunganywa rya edikasiyo n'ibindi n'ibindi yego hama hafite mbese nibyo tukaba dushaka kubivuga hanini muri rusange bisigwa yuko bushobora kubyitwaramo neza ko ibyabaye muri benefit nibaza yuko twabifite n'icyiza gikomeye cyane hanini urwaruka tukifuza kongera duhimiriza urwaruka ko bashobora kugerageza kwitwara mu matora ahimirije neza yegomye ni majambo make bashobora guterera hama haba mu sitahisi ku Burundi nibaza yuko abagiye barategeka ibizibi ku Burundi abasivili ni bake cyane abarundi bose babizi ba Evariste ni umujenerali kandi nibaza yuko umubyeyi yagiye arangura muri sitahisi k'igihugu barundi barabizi twese muri rusange tubizi tukifuza yuko kahise hanini tutubera inyigisho ikomeye kugira ngo dushobore kumenya ingene twakwitwara muri izo twimirije
murakoze Eric mbega nitwabaje muri hehe Eric muri hehe Afrika y'Epfo murakoze Eric reka ndabona hasigaye nk'iminota itatu n'igice kugira ngo turangize ikiganiro nashaka nsabe abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze ku kibazo cagarutse cyane rwose ikibazo cy'amatora yatunganywa neza n'ukuntu abarundi botora icigwa torekirwa muri kahise kurundi kugira ngo amakosa yabaye ntadasubire kubari kadutawure kumushya nahe mbaye haga ambassadeur mbaye haga mukanya gatwe cyane rwose umuntu umwe ivyo bibazo nibazo nkura mutima byashikirije cyane rwose muri ubwa kwiki kugira ngo amatora yizigirwe na bose hokorwa iki kugira ngo abarundi bigeze neza muri amatora hokorwa iki duga kwijambo umuntu umwe
murakoze cyane ngiye navuga na ushikana murisanzwe byokogwa no kuraba yuko biriko birakogwa deja byoba abantu bakabishyigikira kuko murabona yuko nkuko bavuze abandi umuntu wasemye uhari si byiza yuko abantu bawitiranya n'uko umengana kabwe k'abantu kwashyizweho n'umuntu canke umugambi uri ku butegetsi kandi tuzi yuko iyo seni irimo imigambwe yose mo twavuga mikuru mikuru iri uri ku butegetsi n'uri muri opposition byose birimo kandi bakorana neza cya kabiri ni uko hariho ibiganiro bihuza abanyamigambwe bimaze iminsi biba nibaza yuko byobandanya kuko urabona yuko imigambwe uno munsi itarishyiraraba na ribi nta mugambwe ukubitaga koko uwundi uye umwe wese ayaga neza na mugenzi we n'icyo cyuka iyo kivuye hejuru iratuma na mu banyagihugu abanywanyi babo bashya batekana bakabona yuko amahoro ahari n'icyo nibaza yuko rero nibaza yuko amahoro byokomezwa na ibisigaye mu mitima y'abarundi bariteguriye kujya gutora kandi amatora turabona ko azogenda neza
emetre ezidon sikiri namwe mukanya gatoya cyane rwose abarundi bagira icyigwa bakura muri kahise kugira ngo ibintu bigende neza kurusha n'ibihe hoko gwiki umunota umwe
gusa ufatwa ingingo zose zituma abarundi baja gutora nta bwoba mu mutekano ukwiye ataho batera igitsure ataho batera ubwoba ubugira kabiri amatora agakogwa ku buryo yuko atibwa atibwa kwiba byibwa ibyo birabwa na seni seni igakora ku buryo yuko amatora atibwa iharo bitowe bikaba byo mu bisigaye ibyo bigenze neza abarundi botora umuperezida bashatse bakunze kurusha abandi hanyuma ibyo gutwara igihugu ibyiza dukeneye ni byinshi
bivuze
naje nabivuze
reka
ari twabonye bakayaturinda cyangwa bakayadukurako
yego reka
ibyo nibyo twavuga muri aka kanya
murakoze reka duhe n'ijambo ino sambano nawe nyine yagira icyo avuze kugira amatora agende neza kugira ngo abarundi bakurikirwa muri kahise aho kugwike umunota umwe
icya mbere cyose abantu bateza kumenya ni uko amatora ari kabera i Burundi n'ay'abarundi gategura n'abarundi kandi ibizovamo azoba ariko ari intumbero yo gufasha abarundi mu gihe rero amatora ari kategurwa n'abarundi nibaza ko abarundi bateza kubanza kwiyumvamo ko abo bariko bayategura ata mugambwe bahagarariye ata muntu bahagarariye ineza yabo n'ineza y'igihugu hama igikurikira zagushika ko nuko nkuko nabivuze uzotorwa uwo ari we wese azoba ari umurundi kandi azoba aje kune gukorera ineza y'abarundi bose atazoba aje guserukira umugambwe azoba arimo nuko bitegereza kugenda kandi nicyo cyivurwa zane afise hanyuma uzotorwa agashimwa n'abarundi agire akandi karusho ku byari bimaze gukorwa mu ntumbero y'ibibazo abarundi babaza bamwe bamwe bafise agerageze gutora umuti kuko
Dr Innocent Bano turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye turagushimiye nawe Maître Isidore Sikiri turagushimiye kandi nawe Ambassadeur Isidore Bayahaga turashimiye n'abanywanyi Radio Ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bakabaza ibibazo turashimiye Engineer Patrick turagushimiye kandi na Facile yiganije ibiganiro turabifuje rero mwese amahoro y'umugoroba mwiza America. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kirwanda muri Veneza nshuti mwese namwe bakunda radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije.